tunanise na rete wifashe neza cyane kukuru abandanya ihangiro gwihaye kugwanya ubutegetsi bw'ibujumbura kandi no kugwanira amasezerano y'Arusha kuzana amahoro n'umutekano ku Barundi nako n'igihugu cirangwamo n'amategeko ibyo ni urero birabandanya ushima ko bibandanya beruka kugira inama y'urwego rukuru rwa Senare dariyo directoire turashobora uhindukiza bimwe bimwe byatubuza ko dukora neza turacyohora amategeko yacu ubu runani rwacu ruguruye ku muntu wese cyangwa umugwi cyangwa umugambwe uharanira ko amasezerano y'Arusha yoshwa mu ngiro nkuko twari twabisezeranye y'Arusha nyene
muratubwiye ko urunani Senare de Rwanda nya umugambi gushinze ko kugwanya leta y'Burundi ariko hari amakuru yatangajwe imisi yeze avuga ko mwaba mwaragize ibiganiro na leta y'Burundi ikamukaba mwaranemeye kuja matora yo mu 2020 mukaba kandi mwarasavye ko boba kingira bakaba kurako n'imitahe babashire ko ayo makuru siyo
na gatoyi nta mishikirano nimwe yigeze iba hagati ya leta y'Ubujumbura nako y'Igitega n'urunani Senare cyangwa n'intumwa yariyo yose ya Senare kuva aho banyongereje ikindi kiringo cyo gutwara Senare iyo mibonano ntigeze iba na gatoyi
nta mibonano yabereye muri Helsinki ikoreshejwe n'ishyirahamwe ryo muri Finland
nta mibonano yabereye Helsinki nta n'umunywanyi n'umwe wa Senarede yigeze akunyuza ikirenge Helsinki ibyo byose ni ibinyoma n'abashaka nabo nyine wumva barimo baravamo byananiye gusambura Senarede kuko niyo mugambi bari bafise turavuyemo dusige tuyisambuye birabananira ubu rero babandanye bakwiragiza hirya no hino ibihuha nako banavuga ko dushaka gutaha nk'uko umenye gutaha ko bari icaha aha nako nashaka nshimangire ndababwiza ukuri twebwe turashaka gutaha muri Senarede nta mpunzi nimwe idashaka gutaha ariko ntidushaka gutaha duca dufatwa duca twicwa duca tuja mu minyororo duca dupfunwa busuni na buhoro ibyo byose udashaka kuko nibyo twahunze nibyo twaza ahabaye ibyo biganiro muri ibyo biganiro ntabiriho ntabyo tubona n'ubu twandika ikete perezida Museveni atubwire neza ko babihebye n'uko batabihebye niyo batabihebye bibandanya mwere mutumba tubandanya
amashirahamwe asigaye mu runani Senare n'imigambo isigaye muri Senare ingana iki mu ntango mu 2015 imigambo yari 26 iri muri urwo runani eka n'amashirahamwe ya societe civile arenga 500 harimo abategetsi bakomeye cyane rwose indwi barimo babiri bakuru babaye bakuru bihugu hasigaye bangahe ko benshi muri abo bose nayo mashirahamwe niyo migambwe bisa n'ivyonjoye
twashaka kubabwira ndamura ubwinshi sibyo bikora kuba bwinshi hariho igihagararo cy'umwumwe n'ijambo ry'umwumwe wafise mubagiye benshi nabo twakuyemo sabagiye nabo twakuyemo abo barijanye baragiye umugambwe Frodebu nayo kaba sisi ntumbere yawo kuzishaka gukora abakabiri ni MSD nayo abasigaye bose bagiye twari twabakuye n'ibinyoma
ariko iyo niyo migambwe ikomeye
nyumviriza oya siyo migambwe gusa ikomeye nibo abasigaye ntibaje PPD iracarimo abafrondero baracarimo iprone iracarimo sawanya frode bunya kwira carimo n'iyindi migambo yose iracarimo ubu muri directoire hari abantu directoire yarigizwe n'abantu 29 ubu directoire igizwe n'abantu 23 none wumva hagiye bangahe hasigaye bangahe
mu majambo bake mu nama mwagize n'intumbero shasha mwahaye urunani Senarede mutubwire ibintu bikuru biri muri iyo ntumbero muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi muzoja matora mu 2020 mu runani Senare
amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamwa mu runani Senare de Griteka mugo ico twamba tuvuga n'ubu tukiriko ndidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendum yagizwe dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona kujya zogenda atari amatora y'inkinamico
mwihweje imigambi mwari mufise mu gitangura mu 2015 gushika muri iki gihe ibintu mbona uko mwaranguye nibi
Senare yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze raba ukujo ijya ntwaro y'Ubujumbura imere ubu no munsi ubona ko ari intwaro aho umu president amara imyaka 4 adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu cyo aho bugeze mu bintu twita nk'ibya demokrasi bya diplomasi twaratsinze urugamba
ariko imigambi yanyu ni kwari kubuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu cyane gukenesha Burundi
oya twebwe twari kugira twereke ubujya ubutegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama Ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi cyonyene ntabwo twipfuza gukenesha Burundi turashaka Burundi butera imbere aho abakenesheje Burundi n'abari mu bantu bavuga ngo babutwara nk'ibisuma babutwara nk'abacangero ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi laba amatagisi bari baca abanyagihugu laba amakori birwa barasaba abanyagihugu babajuragira laba abantu bahunga kujyo bangana twebwe icyo dushaka ni uko tuganira kandi mbera n'imberuka tuzoganira nta yindi nzira
Dr. Jean Minani umukuru urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mwahaye radio ijwi y'Amerika
namwe murakoze.